Iyi numva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri muri kumwe na Oriane Sangishaka. Ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'I Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tujye kuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, amagara yabo, ubuzima bwabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye nabo. Ikaze mwese rero.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu mwaka uheze mu ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America harabaye amahiganwa yo gutora umwigeme n'umusore mwiza w'umurundikazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ayo mahiganwa harabaye gutora umwe muri bo. Umwigeme yatowe akaba yari Yvette Nishimwe, akaba yatowe nka Miss Burundi America mwaka w'2021. Miss Yvette akaba yaratowe hakurikijwe ibintu bitandukanye byamushize hejuru y'abandi bigeme nabo nyine bariko barahiganwa icyo kibanza cha Miss Burundi America mu mwaka w'2021. Muri byo hakaba hari kubera yarafise igikorwa ariko aragerageza gukora mu kibano c'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo naco sikindi ni ukugerageza gufasha mu bibazo by'abantu bagwaye indwara zitandukanye z'umushahe, indwara zo mu mutwe, indwara zo guhahamuka, izo agiye kudusigurira nyinshi yabonye ziri mu kibano mu Barundi cyane cyane baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni navyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Twatumiye kandi umuyobozi w'ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America, akaba ari we Isabelle Ndikumwe n'Imana. Reka twakire abatumire bacu uyu munsi. Mademoiselle Ndikumwe n'Imana Isabelle, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Urakoze cyane, turabashimiye kuba mwadutumiye ku kiganiro cy'uno munsi.
Murakoze cyane namwe gufata akanya ko kubana natwe mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma turi kumwe kandi nk'uko twabivuze, Mrs. Burundi America Yvette Nishimwe yatowe na Miss Burundi America. Kazi neza nawe.
Ego, murakoze.
Reka tubanze tugukeze Yvette, kuko twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko wahiganywe n'abigeme batari bake kandi beza bashoboye nabo nyene, ariko ni wowe watahanye agashimwe. Turagukeje.
Murakoze cyane, murakoze.
Ego, mindukiye ngaruke kuri Ndikumwe n'Imana Isabelle. Isabelle, uracara umwigeme akiri muto, ariko ivyo mbona uri kurarangura, ivyo nabandi babona muri ko murarangura nk'abigeme b'abarundikazi muri Amerika ni vyiza, aho mwegeranya abarundi bo mu mihingamo itandukanye y'igihugu ca Amerika kugira ngo mwerekane ubwiza, mwerekane umuco w'Uburundi. Muri ko murabikora mu buryo bushimishije. Uwotangura ukatubwira Isabelle Ndikumwe n'Imana ni inde muri make ku batakuzi, ubanze twibwire.
Makode ku kazina nk'uko bivuze banyitwa Isabelle Ndikumwe n'Imana. Nkabariho nkiheza amashuri, ubu ndiko ndakora akaba yije perezida w'iryo shyirahamwe rya Mr. na Miss Burundi America. Nigiye kuri Western Illinois University. Nkabanigiye communication, icyo akabari gisata cyo guhanahana amakuru. Ikindi nari nigiye ni human resources, icyo nacyo akabari gisata cyo kijejwe abakozi, abakozi ingene bakora n'ababakoresha. Yego murakoze.
Hama nawe Yvette, kubatakuzi kumbure bakunda kukubona kuri Instagram, kuri Facebook n'ahandi, Yvette ni inde neza na neza kubatara kumenya cyane? Turazi kuri umurundi kazi, ufite imyaka ingahe, uba mu yihe ntara? Nabo nyine bakumenya batakuzi.
Ego murakoze, ubwa mbere maze ndagushimiye ku kibazo cyiza, kandi ndashimiye nawe kubatumviriza. Kukazina nitwa Yvette Nishimwe, nkaba mfite imyaka 22, nkaba niga ku kigo cya Western Illinois University, aho ndiko ndigira ubwarimu. Murakoze.
Murakoze cyane. Kuvuga mwese muri leta ya Illinois, murakoze cyane. Hama reka rero ngaruke kuri Isabella tubwire nk'umuyobozi w'ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America. Isabella, ryavutse gute? Ryavutse ryari ishyirahamwe? Rikora gute?
Murakoze. Ishyirahamwe rya Mr. na Miss Burundi America ryavutse mu mwaka w'2019. Twari twiteze gukora competition ya mbere mu 2021, ariko kubera covid ahubwo mu 2020, ariko kubera covid n'amategeko yashingwa bibanye n'iyo ndwara ntabwo byashobotse. Ariko ntabwo twicuza kubera byaduhaye umwanya wisumbuyeho gato, tubasha gutegura urubanza rumeze neza kandi ruteguye bihagije. Urwo rubanza rwaciye ruba muri uyu mwaka 2021. Gukora iyo competition, turondera imbere ya byose, turondera abazohiganwa, ababishimye bakuzuza ibyangombwa, ibipapuro bikenewe byose, bahejeje icyo gice turabashyira muri groupe, tugatangura kubigisha, kubapepera uko bishobotse kose kugeza igihe iyo competition ishikiye. Tukarondera abantu bari professional mu bintu bitandukanye, mu bintu tubona bikenewe, tubona abo bantu bagiye guhiganwa boshobora gukenera, tukabazana bakabigisha. Umuntu akeneye imfashanyo mu bintu runaka, mu bintu bitandukanye tutashoboye kwigisha, tutashoboye kugerako, aratubwira tukamufasha. Tutabishoboye naho turamurondera umuntu akamufasha, umuntu abiza akamufasha. Ku bantu bamaze kwinjira mu bintu by'ubumesi, barazi yuko atari kenshi wumva umuhungu nawe abirimo, ariko aho niho dutandukaniye n'izindi kampisiyo dahane hano hose. Atari cyo cyonyine, ibisigaye byose ni nk'uko mubizi, abinjira ni ngombwa bafise umugambi w'ibintu bashaka gukora, gukorera abanyagihugu, ndetse gukora nako gace baba barimo konyine, ariko ukaba ari umugambi utomoye, umugambi ukenewe.
Murakoze cyane. Wavuze uti koko ibikorwa by'abamisi usanga atabahungu barimo, none ni iki cyabatumye mwumva mushaka gushyiramo abamisi? Koko ego bibagake, ubu misi byagenze gute?
Ego kugira dushyiremo abamisi ni ukubera iki gikorwa twakoze gishaka gufasha urwaruka rw'Abarundi bose, kandi mu bintu by'imigambi, ibintu by'imipango abantu bafitiye abanyagihugu, abantu n'abahungu barimo. Abahungu barafite nabo imigambi myiza kandi tomoye, kandi nabo bashaka ijwi, bashaka umuntu abaha ijwi nabo bumvikane. Twashatse dufashanye, haba abakobwa haba abahungu, dufashanye dukuze urwaruka rw'Abarundi.
Murakoze cyane Isabel. Hama Yvette, wewe wamenye gute ko iri higanwa rigiye kuba? Wabyakiriye gute? Ni iki cyagutumye uvuga uti ehe reka nanje nje mu mahiganwa?
Ego murakoze. muri make Isabella n'umuntu nziza bera turasengana tuba muri state imwe kandi murumva ko twiga no ku kigo kimwe ubwa mbere yazara bivuga nkaza nkamuraba we Isabella ibyo kwari ndishaka kugira hano muri America byumva ko nkaza byumva ko haciye akanya arambira ngati ngo nje mbona byo babyiza na ukagerageza kuko uri umuntu ufite ubwenge icyo ushaka gukora ambwiye ko ntanga kwiyumvira burya nanjye ndabishoboye kweri ntanga kuganiriza abandi bagenzi banjye ndababwira ngo ibi bigomba bibe mwumva gute nabo bakaza bambwira ngo byaba byiza nawe ukagerageza so byaje ko ntanga kugerageza ayo ama applications aje ndabyandika ndasendinga application kunyine
ego none nko kuri wewe cyane nabandi bagenzi banyu babigeme bariko barashaka kuja mu bikorwa nk'ibi by'abamisi ngaha muri America ababyeyi bavyakira gute bavyumva gute nk'ababyeyi babo bavyakiye gute
ubwa mbere mama yarandaza yambwira ngo kweri ibyo bimise rega kuba mu misi n'akazi nyine gahambaye uba ukeneye kubuzi icyo nshaka gukora ambwira ngo wayizeti ko uko ndakuzi umwana wanjye we kweri ndamubwira ati mare kanje ndabishobora ubwo aciye igihe aratangura kubyemera avuga ngo nimba nk'umukene agahutu akaza arambaza utuntu ko nyine yaba arabishimye cyane
ego ni byiza cyane byiza cyane hama ngaruke kuri Isabella abigeme cyane cyane ko uno munsi turashimika cyane cyane kubigeme mwarondira abigeme bateye bate bameze gute biyumvira gute ni giki mwashatse kwerekana cyane cyane muri uwo muco kirundi kuko mwarayise ko ari Mr and Mrs Burundi naho bari muri America ikintu ca batuma muvuga muti ni kituko turarondera kumwigime mu rundi kazi muri America caba ari nk'iki
ego murakoze ikintu twarimo turarondera n'umuntu abigeme usanga bafise imigambi irashe imigambi ishobora guteza imbere abana b'abarundi ndetse naho baba bakuza ariko ugasanga imigambi ishoboye kudufasha twese njye twako turarondera kandi abigeme basize bifitiye urukundo kubera hariho abantu bashobora kwinjira muri ibyo bintu kubera nambara amahera nambara ari kugira abantu bababone kubera ibi bintu byinjiyemo birabonekesha umuntu so twako turarondera umuntu afitiye urukundo ikintu cyo gufashanya afitiye urukundo uburundi
hama ku bijyanye n'umugambi w'ishyirahamwe ryanyu imigambi yanyu mwifuza kuzoshika ko niyihe cyo twakwita vision cyangwa misiyo y'irishyira hamwe rya Mr and Mrs Burundi America byo bari ibi
imigambi y'irishyira hamwe twashatse kwitora kugira dukore igikorwa cyo guteza imbere nk'uko nabivuze abarundi turazi neza yuko abarundi baraciye ubwenge cyane ariko twese tumaze gusohoka uburundi twaratatanye n'imigambi umuntu yoba afite ugasanga arabura ahayitangurira abura ahayishyira cyangwa kubera ahari juni bakabura ingene abitangira kubera iki avuga ngo aha ntabwo ari iwacu sinzi ko byashoboka turi ngaha kugira tubamenyeshe tubemeze cyane cyane urwaruka yuko bashoboye kandi bafise abantu benshi babafashe mu mugongo muri iyi si turimo cyane cyane ibihugu byo hanze turimo biroroshe cyane rwose guta inzira ugasanga ubwo rwaruka twinjiye mu bintu bitari byo ishyirahamwe rero iriho kugira ngo ibahe ikintu cy'ingenzi bashoboye kuba bariko bariyumvira cyangwa bariko barakora ugasanga aho kujya mu bintu bishobora kukugirira ingaruka mbi uri mu bintu byiza mu bintu byubaka ikindi nacyo tuhabereye ni ukugira ngo twigishanye kandi tugumane akaranga n'umuco wacu dufashanye ugwaruka kugira twigishanye ibyerekeye uburundi
murakoze cyane ni byiza kumva mugerageza kugumya imico kirundi kuko numva ko mukiri bato kumbure muriko mukurira muri America kandi turazi ko benshi mu bo mungana usanga n'ururimi rw'ikirundi rugorana ugasanga bariko baratima ico yabo rero ni vyiza iyo hariho nkabamwebwe bigeme muri ko mukuri no muri Amerika ariko ni kirundi mukumva tukumva murakivuga cyane reka nje mpindukira no kuri Yvette wavuze ikintu cerekeye gusamara muvyo aba jeune abakiri bato muri Amerika bacamwo bikabatuma ari nayo mpamvu mwafashe iya mbere kugira ngo mugerageze mugira amashyirahamwe nkaya Yvette bimwe muvyo ubona bisamaza bigeme b'abarundi kazi muri Amerika byo bari nk'ibihe ubona bagwa mu bibazo nk'ibi
ibibazo byo no vuga ni urumogi cyangwa sanga banywa inzoga nyinshi kuko hano imico muri Amerika batwigisha kuba freak so ubu sinzi nimba kuba freak ingene bavuga mu kirundi
ni nko kwisanzura cyangwa kugira ibyo ushaka kugusa n'uwisanzura birenge
yani nta discipline usanga baba bafise yani bagira ibyo bashaka ingero barabyicaye ugasanga bataye imico kirundi ahubwo bafashe imico kinyamerika aho baza bagira ibyo bashaka banywa urumogi banywa inzoga ibintu nk'ibyo icyo nicyo kibazo njye mbona
murakoze cyane tukiri kuri wewe nyine Yvette wewe watowe kuba Miss Burundi America ku bintu byinshi bakurabiye ko ariko cyane cyane kubera urubuga wakoreye ko gugufasha mu kibano kubijyanye no kuvura acanke kwitaho ibibazo nkora mutima ibibazo by'abantu bagwara imishahe ibyo tuvuga le santé mentale mu gifaransa canke mental illness mu cyongereza n'amajambo usanga agoye gushira mu rurimi rw'ikirundi kuko asigura byinshi ariko muri make ni ibibazo by'umushahe bibazo nkora mutima bituma umuntu arengegwa mu mutima wiwe no mu vyumviro vyiwe ugasanga aragwaye ingwara zitandukanye haba ari akabonge haba ari guhahamuka n'ibindi byinshi watanguye kwiyumvira kwitaho ibi bibazo bishobora kugirira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu mu mutwe bigenze gute
ego murakoze byatanguye mfite imyaka 14 mfite mukuru wanje yaguye mu kibazo agwara indwara bitwa schizophrenia so bivuye ku iyo ndwara yagwaye ingene community y'abarundi ingene bamufashe je byarambabaje cyantangura kuza ndiyumvira nimba ari uko bamubona kubera afite indwara hariho n'abandi bafite izi ndwara cyane baguye no mu ndwara zirenganye zo mukuru wanjye aciyemo so kubera ubwo naciye mvuga ati nje nshaka kwiga menye impamvu abantu bagwaye menye igituma abantu bagwara indwara zimeze uku kandi menye n'igituma abarundi bene wacu batabyumva canke baca bafata umuntu tofauti ugasanga bamufashe ukundi kuntu atari
murakoze cyane urakoze cyane urumva cyari ikibazo nkora mutima kuri wewe no kubatayizi nk'iyo ndwara kandi ishobora kuba ari no muri community y'abarundi hano muri Amerika iburaya muri Aziya n'ahandi schizophrenia ibiteye gute kugira ngo bayibonye nawe nyine umuntu ntibamukumiye ntibamufate nabi ibimeze gute
schizophrenia is ukuntu gutandukanye is a muri different variation hari ukuntu usanga umuntu avuga amajambo atajyanye cyangwa ugasanga ariko arakora ibintu bitari byo nk'ubu cyangwa akaza sinzi niba muzi hallucination akaza arabona ibintu bitariho cyangwa akaza aravugana n'abantu atabona ibintu nk'ibyo nyine
ni ukuvuga ko muri kumwe ugasanga we ari mu bindi byiyumviro ari mu bindi bihe yavuga ibintu bitumvikana ugasanga umuntu amufashe nk'umugwayi wo mu mutwe bikanatuma biyangara kurusha uko byari biri
ego uko nyine
rero tubasanze rero muri community y'abarundi batabitegera batabitahura utere rufati ya mbere kugira ngo abari byo ushira habona kugira ngo abantu bagerageze kumenya byinshi kuri izo ngwara bavyakiriye bate muri iri higanwa bumvise ko ari byo ushaka gukorera ko haba mu bagenzi bawe canke mu banyene irishira hamwe canke mu kibano bavyakiriye bate bavuze ati Yvette iri nijye gukorera ko bavyakiriye bate
hariho bake ntibabita ahuye kuko nabo ntabyo bazi ingwara nk'izi ni ibintu tutavuga especially muri community yacu y'abarundi so nariwe babwira bake bandi kambira ngo ibyo ntibibaho ngo umuntu n'umutazi so nabo ingene babifashe byarambabaje ariko gikuru ni hariho n'abandi bagenzi barampaye support banguma bamfata mu mugongo n'abandi babyakiye nabi ariko muri competition kweri baransupportinze bamfata mu mugongo
murakoze cyane
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mpindukiye kuri Isabelle yari mu bategura uru rubanza. Isabelle nawe tubyire uko mwakiriye kino kintu. Iveta avuga ko kitavugwa muri community y'abarundi kitavugwa mu kibano kenshi mwe mwavyumviriye kwiki mu vyakira muta
nje uko nabibonye kubganje cari kintu gikomeye kandi kintu cyane kimaze kandi sine kumara igihe ikintu kitavugwa ikintu gikwiriye gutangurwa kuvugwa ntago nari umwe mu bajaji mu bacamanza so ntago ndimwe mu bamutoye ariko bara ndiba kuri jewe batoye neza cyane
yego urakoze cyane ego hama nkiri kuri Ivete wasanze none umaze kumenya yuko ari kibazo gikomeye wifuza gukorera ko hamutangura kucigya ko ingene kimeze ingwa ingene imeze wasanze cifashe gute mu bagenzi bawe cyanke mu kibano wasanze kimeze gute ugiye uramenya byinshi kuvyerekeye ico kibazo
ngiye ndagira research nganira n'abandi bantu natangwe kwiga yuko hari n'abandi bantu bafite ingwara nyinshi ariko babenyegetsa ingwara zijyanye n'amagara y'ubushanye ntago ari schizophrenia gusa turafiseho depression tukaba dufiseho anxiety ni ingwara zitandukanye zigenda tuvuga yuko zikina trick mu mutwe w'umuntu so n'abantu benshi bafite izi ngwara ariko batinya kubera ingene twebwe abarundi tubona ingwara zimeze uko murakoze
yego nk'uko bivuze ingwara zo mu mutwe w'umuntu ziba zitandukanye ziba ari nyinshi ariko igikuru nuko zija habona abantu bakagerageza gufata umuntu nk'umuntu akeneye support akeneye gushigikirwa no kuvugwa nkuko abivuze hariho izo bita ingwara ingwara z'umushahe ibibazo ndengera mutima ibibazo byo mu mutwe ingwara z'akabonge ziba zitandukanye ukuntu kwinshi bivuye ku kintu umuntu ba yaciyemo rero ni ingwara zikwiye kwigwa neza abantu bakavugwa ngarutse kuri Isabelle yari yatunganyije iyi minsi muri urwo rubanza rwabaye kugira ngo abantu bashobore kumva ibibazo nk'ibi biri muri komunote ni bande bantu mwari mwatumiye abantu bitabiriye igikorwa nk'iki kugira ngo bumve nk'iki gikorwa cya Ivete bari nk'abantu bameze gute bari nk'abangahe
abantu twatumiye urubanza rutumira abantu bose haba abarundi abanyamerika ndetse n'umuntu uwo ari we wese ashoboye kuba yashika ego turimo turashaka guteza imbere rwaka rw'abarundi ariko ibikorwa bikorwa n'abazotsinda ibikorwa bazoba bariko baragira ibikorwa bifasha bose urubanza ruheze twabashije kuronka abantu bageze mu 200 to 300 nk'uko kandi benshi muri bo bari abarundi so byaradushimishije cyane kubona abantu b'abarundi barabyitabiye kandi aho bavuye ntago hari hasi yari mu mateta atandukanye benshi bavuye kure nta nubwo bari abo hasi so byaradushimishije cyane rwose kuza kuraba nk'ibi bintu izeta ariko aravuga
yego ni ukuvuga abantu benshi barashoboye kubwirwa no kwibutswa yuko mu kibano muri community y'abarundi hari ibibazo bimwe bimwe bikwiye gutorerwa umuti Ivete izi ngwara rero tugarutse kuri izi ngwara zo mu mutwe zo mu mutima ubona biva kuki kenshi muri community y'abarundi usanga bitegwa n'iki nyinshi muri zo
kenshi ko njye nkunda kubibona bi imvo nsinzi n'ukuntu bivuga nibaza yuko ari uko twakuze twebwe abarundi mu mico yacu mu mico kirundi nta muntu aba ashaka kuvuga ikibazo cy'afise so kubera uko abantu benshi usanga bagira ibibazo bakabyigundira aho kubivuga bakavuga wayaye kanaka ndamubwiye yo hava nseka canke ngiye kwa muganga abantu nabo baca batanga kumvuga nabi so kubera uko kuntu twiyumvira ugasanga biteye ugenda bitera n'izindi ngorane ingorane zongerekana
kuvuga yuko hariho ibintu mu mico yacu mu muco kirundi biba bitari byiza byakirazira bituma abantu batamenya byinshi canke bagira ibibazo bakabyigumanamo ugasanga bibaye ikibazo iki kibazo none ubona cyo kutavuga ibibazo umuntu abari karacamwo ni mu bakuze no mu gwaruka canke ni muri bose
cyane cyane twebwe gwaruka ababyeyi bacu niko nabo baturera baturera ko bazi baturera ko barezwe so nabo barezwe kuza batavuga ibibazo byabo iyo mico nayo bayidutera twebwe abana babo natwe dukura rero iyo mico yo kutavuga ibibazo byacu tuyifise so kubera uko I feel like dukeneye ku unlearn iyo mico nibi
urakoze cyane ego none uruhara rw'abavyeyi iyo mutanguye gushira ahabona ibi bibazo abavyeyi bavuga gute bavyakira gute hari igihinduka
hari ababyeyi babitahura n'abandi bavuga ngo oya ye ibyo cyane cyane abandi bacu bashaka kubicisha mu bintu by'Imana mu bintu by'amasengero uko nyine
ni nk'ubuhungiro bwo kwitaho ikibazo
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
radio communautaire de la voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
radio ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
radio communautaire la vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
ngarutse kuri wewe Isabelle ibibazo nk'ibi baba biri mu kibano mwarashinzira ishira hamwe muripfuza gufasha byerekeye umuco w'u Burundi kubyerekeye kibano c'abarundi bari muri Amerika ubona nk'iki kibazo muri ko mwitegurira kugifasha Ivete gute kugira ngo kije ahabona inyishu zitorege umuti ibibazo bitorege umuti muri make
uko tepa turamufasha ihambere na mbere twamuhayijwe kuandika iyo kamba yambaye n'uwo mutamana bingana n'uko twamubwira ati akira mikoro ngaho rero tubwire icyo wifuza abanyagihugu baraguhaye amatwi twamuhaye ahandi naho ndibaza bivanye n'umugambi ashaka kurangura n'ibintu ariko arakora tumuguma hafi ku buryo atagira icabura akeneye ikintu tugifite turamuroderera tutagifite turondera abagifite bakamufasha mu bisanzwe tumuba hafi tukamubera sinzimwe no bwa resource but tumushira hantu ashobora kugira ijwi abantu bakamwumva kubera icyo ni kibazo kweri kinini cyane gikenewe kuvugwa kandi kumvisha cyangwa kumva na bose.
Murakoze cyane. Hama Yvette, wewe wumvise nk'uwo mutamana bakwambitse nk'uko Isabella bivuze, ubona ihabaye ikintu ushobora gukoresha ugakorera ko ukumvikanisha ikibazo uko cyifashe bikagufasha gutera imbere muri iyi minsi umaranye uwo mutamana, ubona bimeze gute?
Ego murakoze. Ubwa mbere kumamaze ishimire Isabella kuko kweri yaramba I organization yambaye hasi baramfata mu mugongo mu byo nkeneye byose nkuko bivuze iyi kamba yambaye icu ubu mfise ijwi ryo kuvuga icyo nshaka gukora muri community yacu. So kuri jewe ni byiza cyane iyi organization yampaye intango y'ibyo nshaka gukora. Murakoze.
Yvette, turabona ko nko kuri Instagram n'ahandi uraja ku zindi mbuga haba za televiziyo cyangwa za radio ugashikiriza iki kibazo cha santé mentale, mental illness, ibibazo by'ubugwayi bwo mu mutwe cyangwa byo mu mutima. Wewe ubona uburyo babyakira ari nabwo buryo bashaka kuzogufasha mu bikorwa byawe? Baragufasha mu kuronka uburyo no gutera imbere mu bikorwa byawe byo gufasha abandi?
Murakoze. Ego cyane kandi ndabashimiye from the bottom of my heart. Yve hasi mutima ndabashimira cyane rwose. Aho ngiye hose bamfata neza bakampa courage yo kubandanya.
Yego. Nk'iyo uvuganye n'amashyirahamwe atandukanye, hari amashyirahamwe yerekeye kuvura abo bantu mumaze gutangura gukorana?
Oya, ntayandi mashyirahamwe dushatangura gukorana.
None ni nk'ayahe wifuza gukorana nayo ubona haba muri Illinois cyangwa muri Amerika muri rusange?
Hariho ahantu hamwe hitwa Robert Young hano muri Illinois, ni ishyirahamwe ijejwe gufasha abantu bafise indwara zo mu mutwe nka schizophrenia, nka Parkinson's disease, abantu bafise depression, izo abantu bafise izo ndwara z'umushahe hano muri Illinois.
Ego. Kuri kaminuza wiga ko hoho hari icyo ubona mwukorana kuri icyo gikorwa cyawe?
Ego, aho nigira hariho iyo uri muri kaminuza haba hari ama department ari different. Hariho ama department abajejwe ubwarimu ibinyene bya mental health illness. So ni umva yuko nk'ubu ngiye nka reaching out nkababwira ibyo nshaka bumfasha nabo boraba uburyo bumfasha, kandi hari abantu maze kuvugana nabo bafise uburyo bwo kumfasha hano ku ishuri.
Yego. Hama abigeme mu kibano ahuba canke abigeme muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zimwe mu ngorane nk'izi inye bushobora kuba bacamwo zoba ari izihe? Uriteguriye nabo nyene kuzobegera mukabivugana ko ukabafasha muri ibi bibazo? Kubera ndakeka ko bashobora kuba bari muri benshi bashobora kugira ibibazo mugabe bikabagora gushira ahabona kubera imico kirundi. Icyo cyo ucyumvira kwiki?
Ego, murakoze. Ubwa mbere ngo mbavuge ko kuri Instagram ndafise ipeji yitwa La Lumiere 70, aho ngira ikiganiro n'abantu batandukanye tuvugana n'ibibazo bijyanye n'ibibazo by'umushahe, tukaganira tukaza turavugana turaba ingene twofashanya muri rusange twese tugakemura ibi bibazo. Mu bagenzi banjye hari abo turavugana tukaganira, ugasanga kenshi icyo mbona ni uko especially abantu tungana bari guca muri depression, ugasanga bafite anxiety, indwara nk'izo nyine. Murakoze.
Nk'uko bivuze, abakiri bato barigumanamwo mu mitima yabo ibintu biba bibagoye, ugasanga kibaye ikibazo icyo bise anxiety, bakagira bakaba nk'abadatekanye muri bo.
none Ivete ubona iki kibazo cy'urwaruka ruba rufise ibyo bibazo ruburaho rubishira abo ribwira ikibazo byumvikana yuko abakuze babifise mu ruhara runini nya ico none ukivuze ko ikihoko gutyo
ego murakoze ubwa mbere na mbere natanguye iyi platform kugira iyo hari kibazo kintu cya mbere gikuru ni gutahura icyo kibazo cyacu so jewe nshaka abakuze nk'ababyeyi bacu babanze batahure iyi ndwara iyo ariyo bayumve neza hanyuma cyo dutangura kwiga ingene tufashanya tugafashanya n'ababyeyi bacu murakoze
ego none ubona uburyo abo bavyeyi mwo bashikira bwo bari ubuhe nuko bahamagaza mu manama nuko gushiraho inzandiko mu kirundi aho bona kugira ngo baze barazisoma ubuntu uburyo bworoshe bwo gushikira abavyeyi mukabibabwira bwo bari ubuhe
mu cyongereza hariho a saying that goes education is power so kubigisha tukabashira mu mashure tukaza tubigisha tubaganiza tunababwira indwara ingene zimeze murakoze
murakoze cyane ego Isabelle we hari icyo wamwunganira Yvette kuri icyo cerekeye abavyeyi uko bakwiye kumbure gusubira ku ntebe y'ishure bishobora kuba bigoranye gato kuko benshi barakuze bari mu buzi bariko bararira abana uwo bivuga ko iki ubundi buryo kumbure wo kunganira Yvette bwo fasha abavyeyi n'ubuhe
buriya ikintu gitangurira muhira gitangurira mu muryango abakiri bato bose bari ku ma social media turashobora kuba aribo tuganiriza tukabarumvisa twasimati mugende muganiriza ababyeyi bari ni responsibility yanyu kugira mubicarike baganirize mabwira ati ese aha muri iri bihe dushitsemo biratandukanye n'ibyo mwakuriyemo ukababwira mu cyubahiro kugira ntibavuge ati ngo urikurabagaya cyangwa ngo urikurababwira gute kandi ikindi kintu nacyo dukuriye kumenya ni uko ababyeyi bacu aho bakuriye n'aho dukuriye biratandukanye cyane rwose ntabwo dushobora kubabamba ku musaraba ku bintu batazi ku bintu bacigishijwe kubera ibyo baciye mu biratandukanye kandi ntabwo bivuga yuko baturebye nabi cyangwa batadufitiye urukundo kubera biyumvira n'imiburiburi ngo izi ndwara ni nk'amadayimondi cyangwa ugasanga ni ibintu bikwiriye gusengerwa rero gusengerwa ni byiza ariko kubigisha yuko hariho ukundi kuntu dushobora kubigira ukundi kuntu ushobora kureba umwana n'urukundo n'umunezero kugira ntacyo muri ibi bintu naho ubundi ibintu byinshi batwigisha ibintu byinshi bavuga ntago aribo nabo bagishije mu mutwe nabo niko barezwe nuko bimeze ego murakoze
ego none murabona urwaruka abana b'imyaka nk'iyiwanyu bobo babigira neza mu kwegera ababyeyi babo babigira mu buryo bwiza butuma ababyeyi bumva yuko basonewe bubashwe nabo nyine kumbure nibo baba bakeneye ububigisha uburyo bwo kwegera ababyeyi babo bafise imico itandukanye canke mwasanze icyo atari ikibazo cyane
icyo kibazo yona muri bose kuko twese dukeneye kwiga hamwe kuko muri twebwe bato turatinya kwegera ababyeyi bacu kubera tuzi imico yacu aho kubegera tukaca tugenda ahandi so twese dukeneye kwiga ibintu by'urukundo n'ingene twunganiza ababyeyi bacu mu bintu nk'ingene bo byiyumvira murakoze
Isabelle nawe ubibona gute
uko nyine abivuze ngo ni byiza cyane twese turakeneye inyigisho ingene ababyeyi bashobora kwegera abana babo bakabavugisha n'ingene natwe abana dushobora kwegera ababyeyi mufasoni tukabavugisha twese tukumvikana ntihagire umuntu avuga ati ngo wuri umwana ntabwo ashobora kumbwira iki ngiki cyangwa ngo wewe ntabwo uzi imico y'urwaruka y'ubu igezweho ntabwo ushobora kumbwira iki ngiki twese twigishanye
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Ego hama none mpindukire kuri Yvette, wewe ufise uwo mutamana bakwambitse, ufise ijwi rishika kure, uburyo wiyumvira canke wipfuza kuzokoresha uwo mutamana muri kazoza neza na neza, ushaka kukoresha gute winjira muri uyu mwaka wa 2022?
Muri iyi minsi iri imbere ishaka kuzogira icyo bitwa education workshop mental health, nzoba ndi kumwe n'abandi bantu bigiye nk'ibi bintu bya mental health, bakaza bakatuganiza, ego bakatuganiza bakatwereka n'ingene twifata iyo turi kumwe n'abantu bafise izo ngwara. Ego murakoze.
Ego nongeye ku byo Yvette ariko aravuga, igikorwa ariko arategura ni igikorwa cyiza cyane kandi gikenewe. Muri ibyo bikorwa uko dutse ko tuzamufasha, uko duteze kuzamufasha, nk'uko tuko turabigenza ubungubu, kumurabira abantu amaorganizasiyo atandukanye ashobora kumufasha kugira abantu benshi babyumve, nimba ari ibintu bikeneye amafaranga twarondera ibikorwa cyangwa ama event ashobora kugira kudufasha kuronka ayo mahera, ibindi nabyo twamufashamo ibyo bintu ariko arakora bizokenera abantu babijyamo bari professional muri ibyo bintu ariko arigisha. So kurondera abo bantu bashobora kuza kwigisha, haba abantu bigisha aho byaguye, aho twaguye Abarundi, kubera aho twaguye na ziya ntambara bagiye bacamo, niho byaguye byose, niho byatanguye kurondera umuntu ashobora kwigisha ibintu nk'ibyo, kurondera umuntu ashobora kwigisha abana aho twabuye, aho dukeneye, aho tugeze, no kurondera umuntu ashobora kugira kwifatanya twese akatwicarika akatubwira ati mbo aha niho twabuye, aha niho tugeze, noneho tubifate tuje hamwe turondere inyishu, turondere ingene twashobora kuvugana, kuganira kugira ngo ibi bintu bitangure, kubera ntabwo ari ibintu bizohera, ntabwo ari ibintu bitanguye ubu, turondere umuti wabyo.
Mwakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiwo muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda gushika saa kumi n'imwe. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tuganira canke tukaganiriza abakenyezi, abigeme, ubuzima bwabo, amagara yabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi byerekeye ubuzima bwabo. Turi kumwe rero uno munsi twari turi kuse n'iteka, turi kumwe na Miss Burundi America, akaba ari kumwe n'umuyobozi w'iryo shirahamwe Miss Burundi America. Miss Burundi America rero suwundi ni Yvette Nishimwe, yatowe mu mwaka w'2021 uyu mwaka nyene. Umuyobozi w'iryo shirahamwe nawe akaba ari Isabelle Ndikumwe n'Imana. Rero bigeme turi kumwe uno munsi ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe kuganira natwe ku ishyirahamwe ryanyu no kuri iki gikorwa Miss arimwo cyo kugerageza gushyira ahabona ibibazo abantu bagira by'umushahe, ibibazo by'umutwe, indwara zo mu mutwe zishikira benshi ariko usanga ari izitavugwa cyane 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 mu kibano c'abarundi aho bari hose sino muri Amerika honyine. Ariko dusozera Yvette Miss America, Miss Burundi America akajambo kanyuma dusozera. Urakoze.
Ego murakoze. Kanonga nshimire n'abatwumviriza n'abumvise ikiganiro. Akajambo kanyuma nobabwira ni ego cyanyuma nobabwira ni reka tureke kuza turi gunga twigumana ingorane. Iyo ufise ikintu kikubabaje cyangwa ikintu wumva kitari neza muri wewe, duravuga ubwira mukezawe kandi nk'abantu bafite nk'ibibazo byo mu mushahe ntimuze mubabwira ngo n'amadimoni oya ahubwo muze murabiyegereza mubavugisha muganira kugira muronde negera mwafasha uwo muntu ego murakoze
cyane hama namwe Isabelle muyoboye rino shirahamwe mademoiselle Isabelle ndi kumwe n'Imana akajambo kanyuma dusozera murakoze
ego njaka jambo kanyuma shaka kubabwira emwe barundi bacu barundi bene wacu murashoboye turashoboye twese niyo mpamvu turi ngaha niyo mpamvu ishyirahamwe ryashinzwe kugira tubemeze kandi tubereke yuko tubafashe mu mugongo abarundi benshi kweri ngaha tubafashe mu mugongo ufite icyo ushaka gukora gera ubikore bifate ubwire abantu kandi turi ngaha turabasisa mu mugongo
murakoze cyane hama Isabelle ntigufise ihiganwa ryo mu mwaka uza muzotangura kuritegura ryari muzotangura gutunganya ibikorwa ryari
imipango yatanguye imipango iri mu nzira zema ihiganwa rizoba n'umunsi waratowe rizoba ku itariki 18 y'ukwa gatandatu 2022 umuntu wese ashaka kwitoza dufata abantu bari mu myaka 18 kuduga gushika ku myaka 30 urashobora kugenda kuri page yacu ya Instagram cyangwa Facebook ukatwandikira tukagurungikira aho ujya kwiyandikisha aho uronka byangombwa byose ubikenewe kugira winjire ego murakoze
cyane abo rero bari abigeme bo mu ishyirahamwe Mr. and Mrs. Burundi America hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sangacu uyu munsi ndabashimiye mwese mwateramanye natwe irindi sango ni mu ndwi zahe aho tubashikiriza ku munsi wa kabiri wa burindwi ikiganiro cirekeye abakenyezi n'abigeme murakoze mwese
I know. benshi cyane Satana ngota ariko imbabazi zawe ziruta byose dore ndaje we Chane mergu kora Gasaza Mumba nakizera mfite Ijoro rikabari rerire Mumba nabihimbiro namba Ariko mu mateka Yawe Mana Ntiwigeze uterera nawe Zije anshikinje Oh nzakuma mubikarija Oh mana 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 we Oh mana 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 we Mana dore ndaje wese Ndajumgiri chushaka Tukamye mbere
Si je pouvais, je le ferais. A tous les autres filles, hasta la vista. I'm not a playboy. Ago mare mare, ago mare mare na you. Yeah. Ago mare mare, ago mare mare na you. Yeah. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Hey, way, oh, jamais, jamais. Oh, oh. Jamais, jamais. Jamais, jamais, na, na, na. Jamais, jamais. Girl, I'm living my life. Girl, I'm living my life with you. And if I go die, girl, I swear I go die for you. Now, so we be starting, okay, okay, yeah, yeah. I go love you forever, okay, okay, yeah, yeah. Repose ta tête sur ma poitrine. Écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre. Loin de toi, I
Agasaro ka